VOA. Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi mu biganiro n'amakuru bafitiye kuri iyi saha kuri radio ijwi rya Amerika, yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu, no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi, ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Je kino nibukira kuri ndadaye ni n'ubutungane bwiwe, ukuntu niyo hari ikintu kimubaje ndibashaka kumenya, niyo hari ikintu yifuza ndibashaka kumenya, yari umuntu yama ari umuntu afise forme de sagesse.
Uni Deogracias Nkintamira, umwe mu bagenzi ba Perezida Melchior Ndadaye kandi bakoranye, avuga ku nsiguro aha uyu munsi ukwibuka imyaka 25 irangiye agandaguwe. Umushikiranganji ajejwe ubuvunabansi wa Amerika Ashkara na Perezida wa Turkiya Tayyip Erdogan baganiye uno munsi kwa gatanu. Afrika y'Epfo yatangaje kwivuye muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Ingigo y'Uburusiya ikurungika amatakoma akomeye cane y'ingwano mw'ibahari Mediterane, vyateye impungenge zikomeye mu karere k'Iburaya. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turagaruka ko idonido mu biganiro vyacu vyo kuri isaha mugume ku radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umushikiranganji ajeje kwivuna amansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ashkara na Perezida w'igihugu ca Turkiya Tayyip Erdogan baganiye uno munsi kuwa gatanu ku gikorwa nkenegwa co kongereza ugukorana mu vya gisirikare hagati ya Amerika na Turkiya mu gikorwa co gutsinda Leta ya Kiislam muri Siriya na Iraq. Ashkara yashitse ku mugwa mukuru wa Turkiya Ankara no munsi kwa gatanu, aho yabonanye na Perezida Erdogan n'abandi bategetsi bakomeye mu vya politike n'igisirikare. Itangazo ry'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryamenyesheje ko abo bategetsi babiri bumvikanye ku vyerekeye kuvugana kenshi no gukorana kugira babone ko urunani ruriko rugwanya Leta ya Kiislamu rutsinze uwo mugwi. Urugendo rw'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ashkara rubaye mu gihe Amerika itari igira impungenge kurushiriza ku mwuka mubi hagati ya Turkiya na Iraq ku bijanye n'ibikorwa vya gisirikare byo gusubira kwigarurira igisagara cya Mosul kiri mu minwe ya Leta ya Kiislamu. Turkiya ishaka kugira uruhara kurushiriza mu rugamba rwo gusubira gufata igisagara cya Mosul, yamara Leta ya Iraq nishaka uruhara rwa gisirikare rwa Turkiya mu rugamba rwo gusubira kwigarurira Mosul. Imbere yuko ashika muri Turkiya, Kar yatangaje ko yari gushimikira ko vyuko Turkiya yo kubahiriza ubwigenge bw'igihugu cha Iraq. Igihugu cha Afrika y'Epfo cyatangaje ko kivuye muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Umushikiranganji ajejwe ubutungane Michael Masuta yatangaje no munsi kwa gatanu ku integuro y'itegeko ryerekeye iyo ngingo rizoshikirizwa inama nshingamateka. Integuro y'iryo tegeko isaba Afrika y'Epfo kwifuta ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano y'i Roma yashizeho sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Amasezerano ategeka ibihugu vyategeka igikumu guhagarika wari wewe sarondewe na sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Iyo sentare yashizweho kugira ishire imbere y'intahe abakoze ihonyabwoko, ivyaha vyo mu ngwano n'ivyaha vy'agahomera bunwa. Ibihugu vyo muri Afrika yamara bitangaza ko iyo sentare ishimikira gusa ku bategetsi bo mu karere ka Afrika. Iyo ngingo y'igihugu cya Afrika y'Epfo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha ibaye iminsi mike y'inyuma y'uko Burundi butangaje ko nabwo nyene buvuye muri iyo sentare. Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yateye igikumu ku itegeko ryo kuva muri iyo sentare mpuzamakungu mpanavyaha ku munsi wa kabiri. Radio Isibi d'Amerika i Washington DC mubandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Ingingo y'Uburusiya yo kurungika amato akomeye cyane y'ingwano mu ibahari Mediterane yateye impungenge zikomeye mu karere k'Iburaya. Ubwato bw'ingwano bw'igihugu c'Ubwongereza bwakurikiranye ubwato bw'ingwano bw'Uburusiya uno munsi kwa gatanu bwariko burengana mu muhora w'ibahari wegereye Ubwongereza. Umuhinga mu vya politike mu kigo cihweza ibibazo mpuzamakungu i Moscou Victor Mizin avuga ko Uburusiya buriko bwerageza kwihutsa amakungu ko bukiri igihugu c'igihangange ku isi mu vya gisirikare. Avuga ko arico gituma buriko burungika ubwato bwayo bukomeye cane mwibahari Mediterane. ubwo bwato bw'ingwano harimo ubwato butwara indege Admiral Kuznetsov ubwo bwato buri ko butera buja mwiba hari Mediterane mu mugambi w'Uburusiya ushigikira leta y'igihugu cya Syria umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi igihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantic James Stoltenberg muri antunga yerekanye amakenga ko ubwato butwara indege z'ingwano Kuznetsov bushobora kugira uruhara mu bitero mu gisagara cya Aleppo no kongereza ububabare bw'abanyagihugu muri icyo gisagara abagwanyi ba leta ya Kiislam bitiri ibitero bibiri vyabaye no musi wa gatanu hafi y'igisagara cya Kirkuk mu buraruko bw'igihugu cya Iraq vyahitanye abantu 32 harimo abagwanyi ba leta ya Kiislam 12 igitero cy'abiyahuzi mu kibanza abanyayirani bariko bubakamwo mu gisagara cya Dibis mu buraruko bwa Iraq no musi wa gatanu cyahitanye abantu 14 harimo abanyayirani 4 mu gisagara cya Kirkuk abapolisi 6 b'igihugu cya Iraq n'abagwanyi ba leta ya Kiislam 12 bishwe mu itero gisa n'ico cabaye imbere yaho mu kibanza c'igipolisi umutegetsi w'umusirikare w'umukurde yabwije ijwi rya America Service igikurde ku igitero co mu gisagara ca Kirkuk ari gikogwa c'imigwi ikorana na leta ya Kiislam muri ico gisagara irikigerageza kwibagiza ibitero biriko biba muri leta ya bigirwa na leta ya Kiislam mu gisagara ca Mozo amenyesha ko abagwanyi ba leta ya Kiislam bafashe ihoteli hagati mu gisagara cya Kirkuk batana mu mitwe n'inteko zijeje umutekano z'abakurde mu kiringo cy'amasaha atari make abantu 25 bakomeretse mu gutana mu mitwe kwabaye hagati y'izo mpande zibiri Radio Sud America i Washington DC n'umwanya makuru iyo mu karere Kuri uyu wa gatanu umuryango w'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa uba mu Rwanda wahuye uri kumwe n'umujanama w'umwami Pastor Ezra Mpisi bemeza ko bifuza ko ikiziga cy'umwami bita umugogo mu Kinyarwanda uwo shingurwa mu Rwanda yamara uwo muryango ntorafata umugambi wayo umugambi nyawe w'igihe umwami azoshingurwa ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi
Abantu barirwa muri 50 barimo bakuze n'abakiri bato bo mu muryango w'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa bahuriye mu nama Kigali igamije gusobanurira abanyarwanda aho imyiteguro igeze yo gushyingura umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa uherutse gutanga aho yari yarahungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ezra Mpyisi wahoze ari umujyanama w'umwami niwe wavuze ijambo mu izina ry'umuryango
umwami w'u Rwanda Kigeli wa gatanu yatabariye mu mahanga u Rwanda rwose rero hamwe na muryango we bakaba bababaye icyo tuganira rero ni uburyo bwo kuzana umugogo we mu Rwanda agatabarizwa mu Rwanda kuko yimitswe n'abanyarwanda ari mu Rwanda nta cyaha yakoreye u Rwanda ari mu mahanga mu ngorane nta cyaha yakoreye u Rwanda abo muryango we ndetse bafatanije n'ubuyobozi bwa leta y'ubumwe bakabona yuko nta cyatuma adatabarizwa mu Rwanda nuko akwiriye kuatabarizwa kuko yaragikoreye kuba atatabarizwa mu Rwanda rero abahemukiwe n'abasigaye nanjye nk'umujyanama we icyifuzo cyanjye nuko yatabarizwa mu Rwanda hageze impamvu zigatuma atatabarizwa byambabaza cyane
Iki ni igice cy'abagize umuryango batuye mu Rwanda gusa andi makuru avuga ko abagize umuryango batuye mu mahanga ngo babifuza ko umwami Kigeli yashyingurwaho yaguye iki kibazo ndetse n'itariki azashyingurirwaho biri mu bizaganirwaho n'inama y'umuryango Pastor Nkisi arakomeza
inama yemeje yuko ababoye umuryango bari mu Rwanda bahura n'abo ngabo bari muri Amerika bakaganira bakareba ukuntu bahuza igitekerezo aho itariki ntiragerwaho kuko hari ibyo bakibumvikanaho
Leta y'u Rwanda yamaze gutangaza ko yiteguye gufasha umuryango w'umwami itanga ibyakenerwa byose mu kumushyingura yongeraho ko yifuza ko umurambo we wazazanwa mu Rwanda gusa ntacyo na kimwe Leta y'u Rwanda yari yavuga kigaragaza ko hazabaho imihango yo mu rwego rw'igihugu twashatse kumenya niba hari izina rizwi ry'uzasimbura umwami Kigeli Pastor Mpyisi yavuze ko bagiye kwegera abanyamuryango baba muri Amerika babanaga n'umwami kugira ngo bamenye niba hari icyo umwami yasize avuze inkuru y'itanga ry'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa ryamenyekanye mu mpera z'iki cyumweru bibaye ubwa mbere abo mu muryango we bagaragaza icyo barimo gukora muri ibi bihe Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Urakoze Assumpta kuri inkuru tukivuga kuri inkuru mugenzi wacu Etienne Karekezi amaze kuvugana na Gervais Chondo umwe mu banyepolitike b'abanyarwanda bakorera hanze y'igihugu yaramaze imyaka igera ku 8 aganira kenshi n'umwami Kigeli Ndahindurwa kandi yari umuturanyi wiwe arasigura icyo yumva cyari nk'indoto ziwe
icyo nabanza kubwira abatwumva Karekezi nuko mu byo twaganiriye ntabwo ibyo kuba yatanga none ahangaha byari biri icyo navuga kandi yagiye asobanura no ku yandi maradiyo nuko we nubwo habaye kamarampaka ubwami bugacirwa mu Rwanda ingoma y'ubwami bugacirwa mu Rwanda akaza bugasimburwa na Repubulika we ntabwo yemeraga ko ari abanyarwanda babigizemo uruhare runini ahubwo yaravugaga ati ni ibintu byaturutse ku Babiligi noneho we icyifuzo cye kikaba ari uko u Rwanda haba amahoro yuko abantu bagira umutekano yuko abantu bagira ubwisanzure akemera ko aribo babaza noneho niba bashaka ubwami cyangwa se bumva koko baba bumvuyeho ibyo rero arinze atabaruka arinze atanga bitari byabashwa kugerwaho naho ubundi we ntabwo ibyo kuba yari guteganya ko azatanga kubona bwaho byari bihari icyo ntekereza ni uko muri ibyo bintu by'ubwami nyine habamo ubwiru bukomeye nagiye mbona abantu babicaho amarenga ntabwo yaza gutangaza rero bumvise abiru biro mikuru bashyizeho undi mwami noneho bakazareba bakazakomeza bakankuka abo ngabo mugenzi wacu uhora arimo kwivuga wenda bakazakomeza guhatiriza ku buryo bazageza igihe cyo kubaza abanyarwanda niba koko babona ubwami bukwiye kongera kugaruka mu Rwanda bugasimbura Repubulika.
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC muriko mwandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye uno munsi u Burundi buribuka imyaka 23 irangiye president Melchior Ndadaye agandaguwe umwe mu bagenzi biwe kandi bakoranye professeur Deogracias Nkinamira aratubwira insiguro aha uyu munsi mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
mugenzi munsi no munsi umubabaro no kuri twibuka ibintu byadushikiye bigoye cyane 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 iyo bigushikiye uri kumwe n'abantu b'abagenzi nka twebwe ukuntu twari turi dusanganywe haba mu bikorwa twakora abantu nka groupe ntoyi yari ifise ibintu ibwirizwa kwiga hakaba na groupe élargie yaba iri mu parlement irimo na gouvernement nka yose iri kurabyibuka rero urumva ni ibintu byatugoye cyane 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 au niveau yukundo les institutions zaba perturbe cyane
mutubwiye majambo make ikintu mwamwibukira ko cyane cyane
je kintu nibukira ko Ndadaye ni n'ubutungane bwiwe gukundo niyo hari ikintu kimubaje ndashaka kumenya niyo hari ikintu yifuza ndibashobora kumenya ari umuntu yama ari umuntu afise une forme de sagesse même de ta wisdom donc intelligence assez profonde ya yokumenya abantu gukundana cyo gihe none kimwirukira ko cyane kuko hari ikintu kibinyereka twarakoranye twarabanye pana mu nzu mbgabo twamenyanye cyo bari gitega imbere y'ari Rwanda ntawe narinzi mugo namenye igitega ko zamanuka ibujumbura hanyuma rero turanatangura turatemberana gose cyane nari bise uburyo nari mu ndumukomese mbanza magazine atatu ngari ibujumbura hanyuma rero nkaba nakorana na banki yitwa Meridian Bank ariyo yakoramo nawe ni hanyuma turaba turakorana umwanya utari muto ndabona twari tuzinanye cyane ku bintu nawe ku bintu by'akazi no ku bintu by'umuryango by'umutima by'ingene umuntu yigenza mu bandi ukabona n'ingene asanzwe agorotse agorokera n'abandi icyo ndashaka kuvuga rero nuko cyane cyane yarafite icyumviro cyiza ku Barundi bose no kubwira umwanya twamaranye nta kintu cyerekeye umuntu n'umutuzi
muravuze ikintu gihambaye cyane rwose ibintu yashyira imbere cyane cyane eka ubumwe eka ukumvikana ariko umuntu aravye hijya no hino arabona ko kuva agandaguwe umugambwe wiwe eka wacisemwo ubunywenywe warabayemo imigambwe imice myinshi ikintu mwibaza ko kitageze neza n'ikihe mu majambo make cyane gose
majambo make cyane ndakubwire ndibaze yuko burya biva no kubanda ikintu intumbero babashise umuntu asanzwe afise intumbero yo kubaka nta kiriho kiriho gishobora kumubuza kandi mu gihe ashaka kubwira abagenzi be bakabyumva bakabyumvikana. Dadaye rero twaramubuze kuri icyo kintu cyaratumye natwebwe tunasanzara, sino kwibaza sino kubwira ngo twagumye turi kumwe dufatanye mu nda, sibyo na buhoro buhoro byaratugoye cyane kuko hariho abantu ngira ngo batari bumvise neza icyo yashaka, nabo baracumvise ntibashatse kuyikurikirana.
Haraheze imyaka irenga 30 aganaguwe ariko abantu ba mugandaguye gushika ubu ntibarakwitwa intaye mu gahanga. Ikintu mwifuza ko cokorwa n'ikihe akanya gatoye n'ubundi?
Icyo ni ikintu gikomeye cyane n'ukuri kuko ubutungane ibyo ari byo byose kandi iyo ni crime prescriptive donc barashobora kubivyura atumoma mugabo ifo involonte. Ikintu gikenewe ni ugushaka kugira ngo umuntu amenye ukuri. Assassinat d'un président de la République ni ikintu gihambaye cyane kandi ababikoze barahari. Ubu rero hakeneye ko umuntu afata dosiye mu minwe agaheza akabaza abandi mwene byagenze. Hari ibindi bimaze iz'iminsi bipasa mbere no kuri Facebook n'ahandi amatemanyaje y'abantu bavuga ingene bamwishe n'ingene babatumye kubica. Nibaza ko rezerema zose ibikenewe byose birahari byogira ngo bashobore guca urubanza. Uburundi jewe ndahari ndahamaze iminsi mike ngarutse, ndabona ko uko bumeze bumeze neza. Hariho gusa abantu biyotsa ibintu vya kera bashaka kuguma bahagarika amaraso y'abantu. Iyo niyo ngorane dufite. Abo bantu arazwi, abarundi bose barabazi. Dukuremo inkozi z'ikibi tubibanemo kugira tubandaye twubaka Burundi kuko abarundi ni bamwe, ibyo aribyo byose wabidushizemo ngo turi difera yari ihenze sibyo. Mugabo nta gihugu na kimwe kandi nta groupe nimwe itabamo ya criminel.
Professeur de Gracias Inamira, murakoze cyane gose ku kanya maduhaye.
Yego, urakoze mwese boko nawe.
Tukiri kuri inkuru mugenzi wacu rero uri kaneza yaganiye na Zeno nimubona ayoboye umugambwe w'imbogora Burundi Parena kwiragi bibukira kuri president Ndadaye.
Icambere na mbere twovuga nuko Ndadaye yahunze intureka mu gihugu ari umwana aranahunguka, yaragize umugambi, yaragize amashyirahamwe menshi nyuma agwanya intwaro zari zihari, kugwanya intwaro mu bitandukanye no kugwanya umuntu, arondera yuko intwaro ya demokrasi yotsimbatara mu kirundi twita intwaro rusange. Abanyaburaya bavuga ubutegetsi bugabuye, kuvuga hariho leta, hari inama nshingamateka y'ubucamanza n'iyindi ya kane y'abamenyeshamakuru bahuza ibyo byose. Rero Ndadaye yaje kurondera intwaro ya demokrasi, yari abayitiranya n'intwaro ya benshi. Sivyo, ni intwaro igabuye. Dufatiye kuri iryo jambo ry'intwaro ya benshi, yarasabye yuko hatuba amatora kandi azi yuko azoyatsinda. Ati reka ntihabe intwaro z'amatora, habe intwaro zumvikanye. We yashaka agira ati mu Burundi ibintu bizohinduka, abo bita benshi batware mugabo n'abakeya badapfuye badahugumbwe yuko benshi ko batwaye umutima uco bavamwo. Rero yaragira ati reka tugire intwaro mfata kibanzi abatutsi babone ko umuhutu atwaye atari juru rikorotse, kandi we yarazi yuko amatora azoyatsinda. Mugabo icyatangaje nuko abatazoyatsinda ayo bamuhutira mu matora, ariyo shobora kuba urubanza nciye izo nyuma babitohoze bamuhatira mu matora no mu nyuma tubona arapfuye. Mugabo agomba kubabwira yuko wewe yavuga ati ntituje mu matora, reka turabe ingorane ziri mu gihugu tuzitorere inyishu tuje mu matora, izo nyishu zabaye twavyumvikanye. Mu majambo makenya yuba ariwe yatanguriye Arusha imbere yuko na Arusha ihaba. Ikibazo ni kubera iki Ndadaye apfuye baca bica abantu isinzi mu gihugu gatacyo bapfana n'urupfu rwiwe? Mubiravye neza muzosubire musomwemo na rya jambo yavuze, intwaro niyo guhumuriza bose abamutoye n'abatamutoye. Ni kubera iki mu nyuma yiwe bariho abaciye bapfa ngo ntibamutoye?
Ku bwanyu mwibaza ko hari igiki gituma ukuri kutaramenyekana ku bijanye n'urupfu rwiwe?
Ni byinshi, hari uko leta tarasubira kujya habona atarateka akaba nuko nivyabaye atanumwe akeneye kubimenya kuko byo hava bicafuza benshi bakomeye nabamwiyitirira
mushinga ntaheze no nimubona murakenuye
turashimye Eloge numushinga ntaheze no Radio Ijwi d'Amerika Washington DC umuntu umwe yaraye yitavye imana muri commune Burambi zone Murago mu ntara ya Rumonge uwo yapfuye n'umusore umunywanyi w'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi mu Burundi yaguye mu gitero cakozwe nabitwaje ibigwanisho bakoze mu kabare ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Fidelite Ishatse
Ikibutso cha President Ndadaye cubatse akadi mu gisagara cha Gitega hafi y'ibituro by'imiduga ija mu gisagara cha Bujumbura imbere y'ihoteli bita kwa Helena muri ico kibutso harimo ifoto ijanijwe mu ibumba igaragara neza ko ari ya President Ndadaye ifoto iri muri ico kibutso ikikujwe n'amashugwe meza akura akagera nko ku metero zitatu bamwe mu banyagihugu bo muri komine ya Nyabihanga mu ntara ya Mwaro aho President Ndadaye avuka barashima kubona ico kibutso kibonetse naho vyatevye aba ni bamwe bashoboye kuvugana n'ijwi rya Amerika kandi bashobye kucibonera
ku bisandwe ibi bintu ikigogo bariko barakora kandi igikogo ciza gose na ubundi ho hari hameze nk'ukumenyana imiye yarara n'aci bico ciwe ngahe gitega twe twatumenyereye kwabona cyo gituma twe kuri twebwe tubona umenyana ibishasha ahubwo nta kuntu umuntu yo bivuga no muri harafashwe nabi gose ahubwo ibintu ni byiza gose nta ntwa tubishima
twe tubona lista nta ngora meze neza kubera muyimviriye ko muri iki gihe nyene nico kiyengera babonye cyari kigezwe yuko bariho bavyikora
ndabani we variste umwe mu bavukanye w'umwisi President Ndadaye aratubwira uko yakiriye iyubakwa gico cibutso
ubuko hageze ko turonke icibutso nyene kiboneka tubibona neza ni ibintu bituma tubona yuko uwo muhisi bamwita bari ko baramwitaho cyane gusumba byerekana yuko kujya bamuteye iteka bakamugira injungu ya demokrasi hanyuma bakaba bashyizeho ikimenyetso icyo dusaba nuko cyo bikibanza gisonegwa cyubahwa kigasonegwa na bose hanyuma bikeneye kubera ari kibanza kigereye ahantu hari abantu hama hari uruntu abantu baguma batembera twosaba yuko bogira uburyo bwose bw'uko icyo cibutso kiguma nyine gifashwe neza ntihagire ubuconona twizigiye yuko atawuzokwamaja impande yacu ngo hava cyonone ahubwo nibaza ko ari intango kugira ngo bishobotse ikibutso ciwe kibe mu ntara zose byo bavyiza ahubwo kibaye mu ntara zose kubera amaze kubya incungu ya demokrasi mu gihugu n'uw'igihugu tuvuga gusa ko byari byaratevye kubera icyo kibutso twakibona ibujumbura gusa hama twese tukaba tudashobora kumanuka ibujumbura mu gihe hari nk'umugirwa wo kumwibuka nyene ku rwego rw'igihugu ariko umuntu akeneye kuraba yagenda karaba ariko rero twebwe aho igitego urumva turahiriwe kubera kuko duca tubona yuko icyo cibutso ari kija mu mateka amuranga kandi igihugu kimuhaye
Gerard Nibigira umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Gitega yatubwiye icyatumye biyumvira ico cibutso inyuma y'imyaka 23 President Ndadaye agandaguwe
icambere nuko murazi yuko mu nteguro ya leta no mu nteguro ya province Gitega iriko yitegura kuba umugwa mukuru wa politike w'igihugu cy'u Burundi hamwe mu ntumbero dutegereza kugira ko dushobye kugira ngo isura ry'intara ya Gitega ihinduke na cyane cyane twerekane yuko vyukuri uwo muzo wa capital politique uriho nico gituma rero twimvire yuko iki cibutso candadaye natogira neza kugira twerekane yuko isura ya Gitega yahindutse ni muri iyo ntumbero twacubatse kandi murazi yuko umuntu akora imigambi bivanye n'uburyo abafise muno mwaka twari twabonye yuko uburyo bwo gukora igishusho ku cyabibereye buriho cyo tubare uno mwaka twiyumvire yuko igishusho candadaye coja uno mwaka iyo ntumbero nyene ibituro vy'amamodoka vyose turiho turabishira hani kugira ngo amu gisagara hagati habone
nkuko bimenyeshwa na Gerard Nibigira umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Gitega ico cibutso cubatswe ku mafaranga nka n'imiliyoni 7 izo miliyoni zavuye ku kwiyungunganya kw'intara na komine ya Gitega bafashije n'abanyagihugu mu gisagara ca Gitega inyabihanga mu ntara ya Mwaro Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
mudutunge rero nti yari Fidelite Ishase yari Fidel Antoine yavuga ku banyagihugu n'abaryango ba Ndadaye muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro aho Mekiro Ndadaye yavuka bishimira icibutso bashizeho cyo kumwibuka Radio Ijwi d'Amerika Washington DC abarongoye ibigo vy'ibimenyesha makuru bagera kuri 50 bavuye mu bihugu birenga 30 vyo muri Afrika amazinga ya Karayibe no mu bihugu byegereye ibahe hari ya Pacifique bamaze iminsi ibiri mu nama i Kigali yo guteza imbere umwuga wo kumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Kigali. Tabita Mukamsoni niwe yakurikiranye iyi nkuru.
Haraciye imyaka itatu hashizweho ihuriro ry'ibigo by'ibimenyesha makuru. Abanyaburaya basanze ko no mu bihugu bya Afrika hakenewe kujaho ibigo by'ibimenyesha makuru bishobora gukorera hamwe kugira bashobore kugira ico bashitseko. Ibimenyesha na Laurent Brihey arongoye ihuriro ry'ibigo by'ibimenyesha makuru byo mu bihugu bya Buraya. Kuri wa kane abarongoye ibigo by'ibimenyesha makuru 50 bavuye mu bihugu bya Afrika n'ibigwa bya Caraïbes n'ibihugu byegereye ibare rya Pacifique birenga 30 bari bari mu nama i Kigali mu Rwanda. Bariko barabira hamwe uko ibigo by'ibimenyesha makuru vyoza birahanahana makuru. Abamenyesha makuru nabo nyine bahurikiye muri ivyo bigo bagahanahana makuru vyoroshe. Laurent Brihey avuga ko badafise uruhara nk'ubwo amashirahamwe aranira ubwigenge bw'abamenyesha makuru, ariko ko intumbero yabo ari ukuraba ukuntu guhanahana makuru vyokoroha hagati y'ivyo bigo no kuronka uburyo kuri buri gihugu. Ernest Sagaga ajeje by'agateka kazi na muntu mu runani mpuzamakungu rw'abamenyesha makuru FEG mu Bubiligi avuga ko yemeza ko ibizova muri inama bizofasha kuko ubuvugizi bugiye kwiyongera.
Ndakeka bizungura byinshi kuko ubwa mbere nkuko mwabyumvise impaka zagiwe ibyo bigo izo press club zibereho guteza imbere itangazamakuru mu ngeri zarizo zose ari ugukarisha ubwenge nuvuga guha abanyamakuru amaformation ubumenyi ari ukuharanira ibyo twebwe dukora n'ubu ngubu ariko n'ubu tugize imana tubonye abandi baza badusanga kuko ntabwo ariko bose bari mu mashyirahamwe yacu dufite ubu ngubu ariko n'ubu tubonye abandi bantu bazaza kudufasha kugira ngo dusabe dushimitse ko uburenganzira bw'abanyamakuru bwubahirizwa kurushaho.
Ku bijanye n'abamenyesha makuru barenganywa n'abakoresha Ernest Sagaga amenyesha ko uruhara rwo kuvugira umenyesha makuru ku giti ciwe rufise cyane urunani mpuzamakungu rw'abamenyesha makuru FEG.
Ibyo kujyanye ibijyanye n'imishahara bijyanye n'ukuntu abantu bafatwa ku kazi bijyanye na za assurance maladie assurance z'ubuzima ibyo ni ibintu dukora ni nayo mpamvu henshi mu bihugu byinshi tugerageza gufasha abanyamakuru kwishyira hamwe kugira ngo bakore ibyo bita accord collective cyangwa se collective agreement nubwo n'amasezerano ya benshi atuma uburenganzira bwa benshi hamwe yubahirizwa.
Nestor Niranyibagira arongoye ikigo cy'amenyesha makuru cy'u Burundi yizeye ko ingingo zifatiwe muri iyi nama zizotuma n'ubuzima bw'amenyesha makuru bwisununura.
Twike ko tumaze kubuja hamwe twese tuzobanza kuraba na twebwe iwacu ingene amenyesha makuru babayeho turabe yuko muri aya mateka tuzogira turabe ko ubwa imbere ko dufasha abandi kugira batera imbere na twebwe iwacu nyine tubone ko amenyesha makuru bafashwe neza bafise amakontra bagenga bavuzwa nk'uko abakozi bateza kuvuzwa ivyo tuzobijamwe bukebuke tubanze gutosora indani iwacu imbere yuko dufasha amareta nayo nyene kugira ngo atere imbere natwe tugomba kuba abamenyesha makuru nabo nyene bo bafise ukubaho kwiza bakashobora nabo kwigenga.
Ani Angela umenyesha makuru akomoka muri Madagascar avuga ko kugira ijwi ryawo bakora umwuga umwe yumvigwe umwe wese yorondera uko aja mu ishirahamwe canke umugwi w'abandi bamenyesha makuru kugira ronka havugira. George nyine sinoja kwitwara mu runani mpuzamakungu rw'abamenyesha makuru FEG ahubwo nigereza guca mu ishirahamwe canke mu runani ruri mu gihugu canje hose hari ibibazo si muri Afrika gusa ahubwo abamenyesha makuru bagerageze kurundira inyishu z'ibibazo no kurondera ifashanyo kuko akazi kacu n'umwuga umuntu ategerezwa gukora atiyumviriye amahera ahubwo kuko agakunda.
En fait pour nous c'est même pas un métier, c'est une passion qu'on ferait même sans être payé parce qu'on aime cela.
Mu kwezi kwa kabiri ku mwaka wa 2017 hazobera inama mpuzamakungu ihuza abarongoye ibigo by'amenyesha makuru bo kwisinzima i Kigali mu Rwanda. I Kigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Njuti mwese mwari muduteze amatwi mureko mukurikirana ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha aha niho bigarukiye. Tukaba tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Dushimiye engineer ku buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Ali Maskarara yashize hamwe ibiganiro n'amakuru twabashikirije. Ndabifurije mwese kugira umugoroba mwiza no kubandanya mudukurikirana kuri Radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.